iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo, muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusamiraniye kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3.
Kuri kwa abaheshi bamwe bavuga ati ubukene bari bose ngo biyabire ubukene, nicyo gituma rero yango n'ibiciro bitera biduka kumva hari byo byaba kumva z'ubukene hawose ngo ntambamye ndende hari.
Uyo ni umunyagihugu wo mu gisagara cha Bujumbura avuga ku biciro by'ibifungurwa birushiriza kuduga. Inkuru n'izindi zirimo amakuru y'inkino yaranze akarere muri indwi turangije ni mukanya. Ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero. Rosine.
Urakoze Aloyize, mwaramutse mwese bakunzi b'ijwi rya Amerika aho muherereye. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Gambia, aho batavuga rumwe na leta bamenyesha ko ari hamwe president Yaya Jammeh yahora arongoye igihugu yanse kubise uwatsindiye amatora mu kwezi kwa mbere azocafatwa nk'uwahemutse. Ibyo byashikirijwe na Khalifa Sallah, umuvugizi w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho amenyesha ko ibyo biba mu gihe umukuru w'igihugu atakaje uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe President Jammeh yarongoye igihugu mu kiringo cy'imyaka 22, yatangarije kumbonesha kure itariki 9 z'ukwezi kwa 12 ko ahakanye ibyavuye matora, inyuma y'indwi imwe yemeye ko Adama Barrow uwo bahiganwa yayatsinze. Uyo munsi nyene umugambwe wiwe ukaba waciye witura sentare nkuru y'igihugu usaba ko ayo matora afutwa. Kuri uyu wa gatandatu abari mu nama y'ishyirahamwe ry'ubutunzi mu mareta y'ibihugu bya Afurika y'uburengero CEDEAO batangaje ko bazokwitabira ibirori byo kwimika Adama Barrow, kandi ko bazoshiraho ingingo zishobora kugira ibyavuye mu matora byubahirizwe. Mohamed Ibn Chambas aserukira ONU muri Afurika y'uburengero yabwiye ikinyamakuru AFP ko President Jammeh ategerezwa kwitegura gutanga ubutegetsi no mu gihe akirindiriye inyishu ku birego yatanze muri sentare. Chambas amenyesha kandi ko muri iki gihe bakirindiriye iyo tariki President Yaya Jammeh ariwe abandanya kurongora Gambia. Muri Cote d'Ivoire baraye batunganije amatora y'abashinga amateka kuri uyu w'Imana. Ayo matora yaranzwe n'umutekano akaba yari yitabiriwe n'abanyagihugu barenga miliyoni 6. Abashinga amateka bashika ku 255 nibo biteze gutorwa ku bashika ku 337 bitoje. Muri ayo matora abincuro imwe imigambwe iri ku butegetsi imenyesha ko yiteze gutahukana ibibanza byinshi, naho hari benshi mu bo batavuga rumwe bari ku ntonde z'abitoza. Mwamenya kandi ko abatavuga rumwe na leta bari biyonkoye mu matora yaheruka yabaye mu 2011 bakavuga ko biteguye bihagije mu matora yarayabaye. Ibyavuye muri aya matora byiteze gutangazwa bitarenze kuri uyu wa gatatu. Ubutegetsi bwa Somalia bwagiriza inteko mvamakungu z'ubumwe bwa Afrika ko arizo zisha abanyagihugu bashika kuri 11 ubwicanyi bwabaye kuri uyu w'Imana. Ibrahim Aden Naja arongoye akarere ka Lower Shabelle yabwiye ijwi rya Amerika ko imodoka y'ingwano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yaciye ku mazu inyuma y'igitero caje kigana abasirikare b'iryo shyirahamwe mu gisagara cya El Warego kiri hafi ya Marka. Naja avuga ko mu bahitanywe n'iyo mpanuka harimwo umukenyezi, abana batatu hamwe n'uruhinja. Kuri uyu wa gatandatu abasirikare b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bararashe kandi imodoka yo mu bwoko bwa minibus, abanyagihugu bashika kuri batandatu barahasiga ubuzima. Naja amenyesha ko yabwiwe ko amisome ko abasirikare babo bari mu bikorwa by'umutekano bakaba bariketse ko iyo modoka yoba yaritwaye ibibombe ariko kuyirasa. Ibrahim Aden Naja abwiye asaba ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika gukora amatohoza kuri izo ntureka zose. Abategetsi ba Jordani batangaje ko abajejwe umutekano babohoje ingenzi z'abanyamahanga zari zafatiwe hagati mu gisagara cya Karak inyuma y'ibitero byari byabaye kuri uyu w'Imana bikozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ivyo bitero vyahitanye abantu bashika kuri 14, abandi 22 barimwo abanyagihugu n'abapolisi barakomereka. Ikinyamakuru Jordan Times cyatangaje ko umukenyezi umwe aturuka mu gihugu cya Canada hamwe n'abapolisi batanu bari mu baguye muri ico gitero. Abajeje umutekano bamenyesha kandi ko abantu bane mu bakoze ico gitero bahasize ubuzima gushika ku mugoro wa kuri w'Imana. Nta mugwi n'umwe wari bwitirije ico gitero. Igihugu cya Jordan gisanzwe kirangwamo umutekano mu gihe hirya no hino yacu havugwa intambara, abasirikare bacu bakaba bari mu ntambara yo gufasha Amerika gutuza abagwanyi ba leta ya Kiisilamu mu bihugu vya Syria na Iraq, igikogwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanzwe biyamiriza. Ukutumvikana hagati y'abategetsi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurabandanya kubijanye n'ivyiyagirizo vy'uko igihugu cy'u Burusiya cinjiye mu ordinateur mu gihe Amerika yari mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi guheze. Ni mu gihe Donald Trump yatowe kurongora Amerika yari yatangarije ku mugaragaro ko atemera ivyagirizo biri ku Burusiya byatanzwe n'ibiro byijejwe iperereza hano muri Amerika. President Barack Obama amenyesha ko ivyo Trump ashikiriza bitumvikana, akavuga ko bisa n'ukwizera cyane Burusiya kurusha kwizera bari mu nzego z'iperereza z'igihugu zisanzwe zirimwo nabo basangiye umugambwe wa na Donald Trump. Abari mu mugambwe w'abademokrati bamenyesha ko Trump yarakwiye kwizera inzego zipereza mu gihe azoba ari warongoye igihugu. Ni mu gihe abari mu mugambwe w'abarepublikani nako bo bavuga ko abademokrati babandanya kwagiriza Uburusiya atavyemezo babifitiye. Kuri ico President Obama akaba yatangaje ko bazoshira habona ivyemezo mu mutekano ntangere batabanje kudodobereza ababibahaye canke uburyo bakoresheje mu kubironka.
Ayo yari amakuru hirya no hino ku isi. Imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, kuri Facebook muturonka mukoresheje voa radio yacu. Amakuru mu karere: ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa ku murwa mukuru Bujumbura bimaze iminsi byaraduze. Abadandaza bavuga ko ubu basa n'abakora bahomba. Imiryango nayo imenyesha kwikoresha amafaranga y'umurengera ntinakwize. Inkuru dushikirizwa n'umenshi makuru y'i Amerika mu Burundi eroje berika neza.
Haraheze nk'ukweze ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa bitanguye kuduga mu gisagara cha Bujumbura. Zaya ibiharage, umuceri, ibiraya, ubufu canke amavuta nta kitaduze. Uwo mudandaza w'umuceri akorera aho bita Grenier du Burundi iruhande yahawe isoko nkuru ya Bujumbura mu gisagara hagati.
Ubusanzwe dore ho ku muceri ibintu birazinze. Umuceri wo mu Tanzania gugwa 2,200, hanyuma nawo mu Burundi 2,800. Umunsi heze wo w'icumunani wari ugugwa 6,600, ariko ubu wamaze kuja ko igiciro kingana n'200. Ubu gugwa 2,200, wari ugugwa 2,200, ubundi ako biciro bibandanya biduga. Ntawo sigura imvo nyamukuru iva ko uko uriko hari abahenshi baguma bavuga ati ubukene bari bose ndabiyabira ubukene. Nicyo gituma rero ngira ngo n'ibiciro bitera biduka kumva hari ubwezo bava kumva z'ubukene. Nta wose ngo ntambamye ndende hari uko uriko hari abana mu isoko umuntu yirwa adandaza ariko mugabo nta bakiriya benshi bahari. Nawe nibyo bibonera ko hatashushe cyane, n'abakiriya barasanze. Naho ibiciro bizinze abakiriya barasanze.
Ibyaduze ibiciro s'umuceri wonyene.
Ibiharage kintu byifashe nk'ibyo bya John ikiro n'2,200, hanyuma ibyo nabyo 1,600 birya bita intuze ikirundi. Umva ko byahara byo 1,500 bikabigeza kuri 2,100. Bavugwa ko hari ubugari nk'ubu ubwo bw'ikivunde ikiro n'1,500, bubwa hari ku cya tatu mugabo ububuta bwangaruka 200 inyuma y'indwi nk'imwe gusa. Kuko hari abaye ibitunguru bya ruje byahora bizindutse byahora ku 180,000. None ubu nabyo nyine ubu bigeze ku 2,300 bitera biduga mu bisanzwe ntibireka biramanuka ubu nyine. Zera ubu munsi byahora ku 1,506, ubugezi ubu bigeze ku 1,200.
Uwo mudandaza wundi akorera mu isoko yaho bita kwa Siyoni muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura, nawe nyene yemeza ko ivyo acuruza vyaduze igiciro.
Uhengeri bigugwa 1,000, ivyo bito bito navyo 900, niyo be bigugwa nga ibirundi ivyo bito bito yari 800, ndugwe ni 5 gutyo. ruhengeri yo yurumva ntiyaboneka ntiyari hari ruhengeri ibonetse mu imisi nitamwe kuboneka ibyo bito bitwayongere ko ngicana nitanu.
Ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa bituma imiryango ikoresha amafaranga menshi kongera ikagira ico yiyimye. Uwo mukenyezi w'abana bane n'umunega wiwe bongeye ibihumbi bitatu ku mafaranga bahora basumisha ku munsi ku munsi.
Byose birazinze cyane rwose, biratugora cyane. Ntora nkenyere nka 5,000 nashobora gukwira saa sita, uragura ibiharage, icyo cy'ikimero cy'ibiharage, uragura icyo cy'umuceri, harimo amakara, harimo amavuta, nizo gukwira. Yaragoranye cyane, n'inzara gusa kwera. Je n'inzara abantu bana bane, bane na jewe n'umugabo we batandatu, bakoresha nka wimi, umunsi ku munsi. Aho naho babari ibisanzwe, nta sosi irimo. Bwa mbere wagira 5,000 nyine, basobanukana nyine bigakwira nyine, si kimwe n'umugore. Urumva nta minsi mikuru izo tubona jewe kurwanye, mbona nta minsi mikuru mbona jewe. Mururaro nk'uduharage yarariye nta kundi. None ibirayi, nkubikiro ni kama ni miri desa, nimba ari miri kongye. Je mu bana bangahe, nocangurira bingahe by'ibirayi. Mbota amahera menshi, hatarajyaho ingereka ibyo byose.
Abacuruza bemeza ko bakora bahomba nubwo ibiciro vyaduze.
Mu bisanzwe ko araba kukumbo zuko bo birango rukabizana hanyuma bakija bakabake bikarara iminsi myinshi, bituma usanga utari kurunguka, ugasanga mbere aho kunguka hana usanga mbere uri kurajya mutahe bijanye no kuri kurajyamo mu byirinda.
Muri no Miss Rudanda cyo cyabiba nabi kubera abakiriya bamenyereye ibiciro biri hasi bigaca biduga, bumva nta nyungu turiko turabona, byaduze cyane. Muri no Miss bumva nta kintu turiko turakora, turiko turahomba kubera ibiciro biriko biraduga, urumva nta nyungu turiko turabona, kandi hari n'ubukene bwinshi.
Imvo z'iduga ry'ibiciro zitangwa n'abantu ziratandukanye, bamwe bemeza ko riterwa n'ikintu ry'amafaranga y'agaciro, abandi bakavuga ko ari ukubera iminsi mikuru yo kurangiza umwaka ya Noel n'ubunani yegereje. Turetse ku mugwa mukuru Bujumbura no mu ntazo hagati, ibiciro by'ibifungurwa vya nkenerwa vyaraduze, ariko ubu ibiciro vy'imboga biriko biramanuka ku rugero runini bitewe n'uko ari mu kero kazo. Eroje urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi dusimbire mu Rwanda. Urunani rw'abikorera utwabo mu Rwanda n'abayobozi batandukanye ba leta basaba abanyagihugu kugarukana umuco wo kubika umwimbu muri iki gihe hirya no hino ibiterwa biriko birera. Abanyagihugu basabwa kudasesagura umwimbu kugira ngo bazigamire iminsi mibi. Ni inkuru dushikirizwa na mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda, Sumta Kaboyi.
Hirya no hino abaturage bahinze imbere batangiye kweza ibya mbere. Abayobozi banyuranye baba ba leta ndetse n'ibigo by'abikorera batangiye gukangurira abaturage kugaruka ku muco wo guhunika imyaka. Abayobozi bemeza ko umuturage wahunitse atabarwa n'ibyo yabitse mu gihe yahuye n'inzara ntiyabonetse mu duce tunyuranye tw'igihugu mu bihe bishize. Intego ishinga amategeko y'u Rwanda iherutse gutora itegeko risaba Abanyarwanda kugira umuco wo guhunika imyaka kugira ngo ijye ibagoboka mu bihe bikomeye. Vice Presidente w'Inteko ishinga amategeko Madamu Uwimana Impaye Jeanne d'Arc yemeza ko uyu muco Abanyarwanda bawugize uwabo batazongera guhura n'inzara nk'iyabayeho mu bihe bitandukanye bitambutse.
Gihe gishize hari ibice bimwe by'igihugu byagize izuba rirerire kuko hakeza bake cyangwa se ntibaneze, ariko twasanze bahabwa ibyo kurya ku buryo nta kibazo kinini cyagaragaye. Ndetse aho dukubutse hamwe twasanze ubu ngubu birimo kugenda bishira kubera ko imyaka irimo kugenda yera kandi imeze neza. Ndetse n'ingamba zafashwe zijyanye no guhunika n'Inteko Ishinga Amategeko twatoye n'itegeko rijyanye no gufasha Abanyarwanda uburyo bwo kuzigama binyujije no mu guhunika, ibyo byose bikaba bizakemura ikibazo burundu nubwo twakongera guhura n'ikibazo cy'izuba.
Abayobozi bavuga ko abaturage bashyize imbaraga mu gikorwa cyo guhunika baba birinze kuzongera gusubira mu bihe by'inzara nk'ibyo benshi bavuyemo cyangwa bamwe na bamwe bakirimo. Ijwi rya Amerika ryasuye abaturage bo mu murenge wa Gikomero ni mu karere ka Gasabo, ni umurenge w'icyaro abaturage bagitunzwe n'isuka. Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko gahunda yo guhunika bayizi neza ndetse na mbere y'uko ishyirwa mu itegeko bari basanzwe bahunika. Gusa hari bamwe batangaza ko uyu mwaka guhunika bitazaborohera kuko batangiye gusarura bataraneza.
Ni ibishyimbo na byo bazatoragura byonyine.
Ubwo se nimurya ibyo bishyimbo hakiri kare ntimuzabimara? Bikaba
tuzabimara dusonze nanone.
Ntabwo guhunika mu bitekerezo ubwo
ngubu ahuni kumwe umwe wenda ushoboye ufite uturima tubiri wenda kamwe ariko yasaruye ahuye ari upfa gusakisha aho nikenawe azigame dukeye. Ibi byari bigiye gucogora gusa nuko ibyo bishimbo bitagira uburisho.
bizaba byarashize se tubitangiye ari imiteja
ubundi gahunda yo guhunika ntago icyo kigega nticyari cyageraho ngo tukijyemo ariko gahunda yo guhunika natwe nubundi turi hundikira
tuzahunika se yivuye he
nimo kwangiza uturaye no kudukora tuteze aho kugira ngo se none natwe ubunara rubuze uturaye turiho he nabatona dushimba tudafashe babyita kwibaye
ubuse ko mubitangiye bitarera muzabasha guhunika
hari ndi bizere jo buri umwaka utaha ukabutunzwe n'iki
twabitangiye bitarera kubera kandi akinzara kabaye mu gihe kishize ariko ubwo bigaragaraye ko abantu bamaze kugira akantu kamara bitewe nuko imyaka imaze kugenda iboneka
urugaga rw'abikorera mu Rwanda narwo rwatangiye kujya mu baturage babakangura gahunda yo guhunika imyaka madame Christine Murebwayire ashinzwe abahinzi borozi mu rugaga avuga ko muri iki gihe hari aho abaturage biteguye kuzasarura imyaka urugaga narwo rwatangiye gahunda yo kubabwira uburyo bazahunika mu rwego rwo guteganyiriza ibihe bibi
twabwiye abahinzi n'aborozi yuko tugomba guhunika niba umunyejeje imifuka 5 nagurisha 2 abike 3 ateganyiriza ikindi kirimo twirangamira gusa amafaranga ngo twibagirwe guhunika tuzahera kuri bice ubu tuzahera kuri bice kuko barashonje bafite amadeni bafashe bagize gute tuzahunika dukeya ariko ikindi kirimo kizakurikiraho tuzahunika byinshi kuko nuko kubika guhunika bazahunika n'imbuto noneho ubukurikiraho uzasanga ibintu ari byiza nta kugendera ku kababaro kwitwatewe nibiza buri hari igihe umuntu agukubita ikintu cyatubwa ko ari satani iza nibintu igakemura ibindi
mu bice by'igihugu cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu bice bimwe by'amajyaruguru humvikanye ibura ry'ibiribwa hamwe byatewe n'izuba ryavuye ari ryinshi ahandi biterwa nuko imvura yaguye ari nyinshi nayo ikica imyaka uwo abaturage rero baravuga ko imvura yaguye yatumye hari bamwe batangiye kweza ndetse bakemeza ko iminsi mibi basa nk'abagenda bayivamo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835 Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira hi Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'amakuru y'inkino Tiyahere mu Burundi Evariste Nzikobanyanka atubwira amakuru y'inkino yaranzwe indwi turangije mu Burundi
Inyuma yaho gice cya mbere cyiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu cicaro cya mbere kirangiriye indongozi z'umuguvitaro ziriruhutsa uwo murwi uri mu kibanza cya gatatu mu gihe kumusugira gatanu uhiganwa Vitaro yari mu kibanza cya 13 mu munyereza w'uwo murwi akeshi cyo kibanza cya gatatu ukumenyerana ko abakinyi abenshi bari bashasha mu murwi mu munyereza Francis hari ngingo agaruka ku ngorane umurwi wari ufise mu ntango ziganwa y'uno mwaka wa 2016 ushira wa 2017
uravye ubu aho tugeze ningene twatanguye urabona ko hari hakarusho twatanguye abakinyi bataramenyerana bataramenyera umugwi urabona ko dufise abakinyi bakiri abajene hariho abakinyi baje bavuye mu yindi migwi bashikira mu mugwi wa Vitaro mu mugwi wa Vitaro urabona ko n'umugwi ukomeye ngaha mu Burundi ufise amateka ufise kahise gakomeye hari gihe rero abakinyi baje ari bashasha bakira abajene baba complexe cyangwa bakaba depayse ariko ubu urabona yuko batanguye kumenyera umugwi batanguye kumenyera na pression y'abafana babashirako ko uravye Vitaro n'abantu badakunda gutsindwa mutsinzwe cyangwa munganyije abafana baravuga hama abakinyi bakatangura kwiyumvira ibintu ariko rero ubu barabonye yuko ibintu byose bishoboka
faza rero muri mu kibanza cya gatatu n'igikimutegekanya
muri faza returu dutegerekanya kuguma dukora kugira dushobore kuronka intsinzi umugwi wa Atletico n'umugwi wa Jaridike n'imigikomeye ngaha muri championnat mu Burundi kandi ntibizokoroha ko tuyikura hajya iri muri phase retour no kugira inguvu tugafata match kuri match dushoboye gutsinda tugatsinda hama tukaguma dukora kugira turaye kutworonka ikibanza cya mbere
iryo higanwa ry'igikombe c'igihugu cyarahagaritswe ku munsi wa 15 w'higanwa kugira hatangure higanwa ry'igikombe citiriwe umwe bw'abarundi kuri uyu wa gatanu urukino guguru iryo higanwa rwahuje imirwi ya Vitaro na Interstar yose y'Ibujumbura ugo rukino rwarangiye mu mirwi inganya ubusa kubundi ku munsi wa gatandatu ku kibuga agasaka c'ingozi Ngozi City ungaho nyine Ngozi waruramutse wakira Olympic Star w'Imuyinga n'ugo rukino rwarangiye iyo mirwi inganya ubusa kubundi kuri stade y'Igitega Eglenoir w'Imakamba wahuriye na Rusizi FC wo mu ntara c'Ibitoke ugo rukino rwarangiye umugwi Eglenoir w'Imakamba utsinze Rusizi FC ibitsindo bibiri kuri kimwe mu ruyigi umurwi wo muri iyo ntara wakiriye Magara Star wo mu ntara ya Rumonge Magara Star utsindira Flambo imuhira igitsindo kimwe kubusa ku kibuga citira umugano wa Rudoviko kwa Gasore hatanye mu mitwe umurwi wa gisirikare muzi na mesaje bujumbura watekereye muzinga ibitsindo bibiri kubusa kuri w'Imana habaye inkino zitatu kuri stade Prince Louis wa Gasore igihe cy'isaha 8 Buja City na Lelier nizo zatanye mu mitwe urukino rurangira iyo migwi yose inganya ubusa kubundi igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo hatanye mu mitwe Atletico Olympique uri mu kibanza cya mbere muri championnat y'igihugu na Lydia Ridique Burundi Sport for Africa uri mu kibanza cya kabiri Lydia Ridique Burundi Sport for Africa niwe watahukanye intsinzi y'ibitsindo bine kubusa umumenyereza wa Atletico Olympique Omar Ntakagero atashimishijwe no gutsindwa yemeye ko umurwi amenyereza wari wavyutse nabi
nibaze iyo umuntu atsinzwe nta munezero burimo kandi n'umupira birashika mbabwi n'umunsi byashize twatsinzwe kandi dutsinzwe ni ekipe ari yakabirumva byashize n'umupira nuko bimeze
ihabuzika
icaka habuzishaka rijya ridiga yipse shaka kuturusha
bisigura yuko mwatashaka mwari mufise byavyavuye kuki kugira mu burishaka
birashika ryo kina match bikanka urumva no munsi abakinyi niko ari bameze babuzishaka rijya ridike vraiment yaturushije nibaza ko uno munsi insinzi ikwiye vraiment
murabye ingene higanwa rigiye kubandanya hari cyo mugiye guhindura kugira ngo mutandukane kiri gikombe citira ubumwe
ni kubandanya dukora nta kindi ni na mantrema tuzobanira dukonya dukosora ibyabaye no munsi tugere tubikosore uyu match kurikira nibaza yuko izi ni match ni coupe d'orinite nibaza ko ari match turiko turakina kubera turiko turaprepara retour urumva tuzobananya dugira entrainement twitegurira retour
abakunzi b'umugwi wa Atletico bamwe twababonye bariko bidoga ngo batsinzwe byinshi mu babwiki
numupira ngira ni ekipe ziburaye tuzi za Barca ziratsindwa numupira niko bimeze byashitse no munsi ni ibintu bisanzwe
kuri w'Imana kandi habaye kuri stade y'Igitega urukino rwahuje musongati ungaho nyene Igitega na message Ngozi wo mu ntara Ngozi urukino rwarangiye ku nsinzi ya Musongati y'Igitega igitsindo kimwe kubusa bwa message Ngozi Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ubu naho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru y'inkino yaranze u Rwanda muri indwi turangije
umukino w'intoki wa volleyball umerezi kimwe rugishize championnat y'icyo cyambere yaratangiye ku makipe y'abagabo amakipe 8 niyo yaserutse ayo ni Apel Volleyball Club, Kigali Volleyball Club KVC, Kaminuza ya Kibungo Unique, Ishuri Rikuru ry'Imyuga n'Ubumenyingiro IPRC mu Majyepfo na Kirehe Volleyball Club. Kuri amakipe hiyongeraho atatu mashya, ariyo Gisagara Volleyball Club, ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu REG, n'Ishuri Rikuru ry'Ubukerarugendo n'Ubucuruzi UTB. Kwa gatandatu, ikipe ya Gisagara Volleyball Club iyobowe n'abakinnyi bayo b'imena nka Flavien Ndamukunda na Kwizera Pierre Machar, yatsinze Kirehe Volleyball Club itozwa na Fidele Nyirimana amaseti 3-2. Uyu mukino wabereye ikirehe. Umukino yabereye kuri stade ntoya y'Iremera ikipe ya Apel Volleyball Club yatsinze Kigali Volleyball Club amaseti 3 kubusa iyi Apel Volleyball Club yatsinze kandi UTB Volleyball Club amaseti 3-1 UTB Volleyball Club igaragaramo umukinnyi Jome Irakarama ntabwo yatahiye aho kuko yihimuriye kuri Kigali Volleyball Club itsinda amaseti 3-2 ejo ku cyumweru nanone kuri stade ntoya y'Iremera habereye imikino 3 ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu REG yatsinze IPRC mu Majyepfo amaseti 3-1. Iyi kipe nshya ya REG yatangiranye abakinnyi bakomeye barimo Elive Kagimbura na Aimable Mutuyimana. Iyi kipe ariko yatsinzwe amaseti 3-1 na Kaminuza ya Kibungo Unique ya Olivier Ntagengwa na Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo. muri imikino hagaragayemo gutsindagurana kuko iyi kipe ya Unique Volleyball Club ari nayo ifite igikombe cya shampiyona umwaka ushize yatsinzwe n'ishuri rikuru IPRC mu majyepfo amaseta 3-3. Umutoza wa IPRC mu majyepfo Charles Rurangangabo yabwiye Ijwi rya Amerika ko muri iyi shampiyona afite imigambi yo kwihagararaho akageza ikipe ye ku rwego rushimishije.
Ikipe yanjye urabona itangiye ifite ingufu, kuba dushe gutsinda match imwe tugatsindwa indi biranyereka ko resultat ari nziza muri rusange. Urabona umwaka ushize ikipe twari dufite twatakaje abakinnyi barindwi bose abarimo bane batangira, nanone twakinnye kandi hari abakinnyi babiri bavuga ko badafite ibyangombwa. Nubwo njye mba ntabyumva neza, uri umukinnyi ari umunyamahanga waramukinishije umwaka ushize, ni umunyeshuri nta handi hantu yagiye aba mu kigo nta yindi muvoma, kuki uvuga ngo undi mwaka wongera umwakira yitize? Ariko niba ariko amategeko ameze nta kibazo twabyakiriye twabikurikije, ariko n'abasigaye mu kibuga bakinnye neza kandi njyewe ku musaruro bampaye urashimishije.
Tugaruka ku mukino wa mbere wakinnye ukina n'ikipe ya Rege yabatsinze amaseta 3-1. Ingufu za Rege zabaye izihe?
Ikipe ya Rege ni ikipe ifite abakinnyi bafite ubunararibonye. Twebwe ikintu cyatugoye niho twe tukiva mu modoka twaje dutinze, urabona duturuka i Huye tukihagera duhita tujya mu kibuga abana batari yadabuta neza, kandi urebye na siko ukuntu yari imeze buryo byabaga ari Afrika kereka seti ya nyuma babaye nk'abacika intege. Naho ubundi ntabwo hari harimo diferanse nini, naho nuko abantu bari batarajya mu mukino neza nta kindi gihambaje kuvuga ngo Rege yaturushije cyane.
Umukino wakurikiyeho ikipe ya Unique uyitsinze 3-3, wabonye mwahuye n'ikipe yoroshye cyane cyangwa se mwari mumaze kujya muri mudi y'umukino?
Oya, Unique ntabwo ari ikipe yoroshye, yego nayo yatakaje abakinnyi ariko hazanyemo undi maraso mashyashya. Ni ikipe ku mpande zose ikomeye ifite abakinnyi bafite ubunararibonye, kuba twashoboye kuyitsinda nuko abantu bamaze kujya mu mukino nabo kandi bashyiramo ishyaka bumva ko tugomba natwe kwihagararaho bisira ngo fingo dutahe dutsinzwe n'amakipe yose. Bati basi reka dutsinde umukino umwe kandi barabinyemereye barabikora.
Umwaka ushize wegukanye umwanya ushimishije, ubu noneho nk'umutoza Charles Rurangangabo wavuga ko intego yawe muri shampiyona ari iyihe?
Nanone nk'uko ushize twagize umwanya mwiza wa kane muri shampiyona, muri Caredas tukagira umwanya wa gatatu, turashaka no kujya imbere kurushaho. Byaba naba ngombwa n'igikombe tukagitwara kubera iki amakipe yose hano arangana, nta kipe ava ngo irushije izindi, wenda ari zagiye zikora amazina manini cyangwa iki, ariko vore ni volleyball twese tuzakina n'igikombe natwe tukirimo muri kompetisiyo yacu.
Nubwo muri shampiyona ya volleyball habonekamo amakipe mashya kandi ihagazeho, hari n'ayandi yari yaserutse umwaka ushize ariko ubu yaburi birengero. Muri ayo makipe yagiye nka Nyomberi harimo na Rayon Sport Volleyball Club. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Biribonekeza ko Afghanistan ishobora kwakira abanyagihugu barenga umuriyoni batahuka muri uyu mwaka. Kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi 2016, impunzi z'Abanyafghanistan zirenga 380,000 barasubiriye iwabo. Hongerejwe kuri icyo gitigiri kizwi n'amashyirahamwe afasha impunzi, abandi 600,000 barasubijwe inyuma bakugwa mu bihugu nka Pakistan na Iran. Ibi bikaba bigiye kuremera Leta ya Afghanistan mu gihe iriko iragwanya imigwi y'abaroberi b'abataliban n'abagwanyi ba Leta ya Kiislamu babandanya kwiyongera. Mu ngingo yo gutorera umuti ikibazo kitoroshe cyo kwitaho izo mpunzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashimishijwe no gutangaza ko zigiye gutanga imfashanyo y'amadolari 39 million. Ibyo bikaba bishize amafaranga yo gutabara imbabare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gufashisha Abanyafghanistan ku $207,000,000 kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2016. Muri izo mfashanyo harimo $19,000,000 yo gufasha ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijeje kwitaho impunzi ngo vyiteho ibibazo vyihuta vy'izo mpunzi, harimo kubaronsa aho barara, ibikoresho vyo mu nzu n'ibindi bintu bakeneye muri iki gihe cy'imbeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahaye kandi $20,000,000 ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe gutanga imfungurwa ku isi mu bikorwa byo gufasha impunzi zisubire iwabo mu buseruko bw'igihugu, kimwe n'abandi bateshejwe ingo zabo kubera intambara zibandanya hagati ya leta n'imigwi y'abagwanyi b'abataliban kumwe na ba leta ya Kiislamu. Izo mfashanyo zitanzwe inyuma yaho ivyo biro bijejwe imfungurwa ku isi bisavye izo mfashanyo vyihuta. Abo bantu baragiramiwe, bakeneye imfashanyo zivuye mu makungu mu bihe vy'imbeho nyinshi bigiye kuza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba ibihugu vyose guterera amafaranga asigaye mu gutabara imbabare z'Abanyafghanistan.
Iyo ryari ijambo ry'intangamarari bashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio ya Amerika mu kirundi kinyarwanda igice ca mbere c'ibiganiro byo muri aka gatondo kigarukiye ngaha. Mwari kumwe na Angel Louise Bigirimana kuri mikro amakuru y'ijyanino ku isi twayashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.